radio ijwi ry'America. Ijwi ry'America yabandanya iganiro byo mu gitondo mu Kirundi mu Kinyarwanda cyuti mu gitondo amatwi namwe mwese mucugura ama radio yanyu. Turongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Federica Nkurikije ateramije ibiganiro. Uyu munsi ni ku gatandatu muri mwanya tugiye guhera ku makuru y'intara y'ibiyaga binini. Inyuma yivuga muri iyo ntara turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi y'Abarundi. Amakuru tuyatanguye rero mu Burundi aho inyuma y'ukwezi kurenga igikorwa cyo kwakira impunzi zihunguka carahagaze, Abarundi bahunguka bavuye mu makambi y'impunzi yo muri Tanzania basubiye kwakirwa kuva mu ntango zinondwe. Ni inkuru yo mu menyeshamakuru y'u Amerika Jean Bosco ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Nkuko ubushikiranganje bw'umutekano bwabitangaje mu ntango zindwi, igikorwa cyo gutahukana impunzi cyasubiye gutangura kuri uyu wa kabiri. Abambere bakiriwe mu ntara ya Ruyigi baharugwa ku majana 228 bubikishije ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Twitter. Ubwo bushikiranganje butangaza ko icyo gikorwa cyabandanije kuri uyu wa kane aho Abarundi bagera ku 338 bakiriwe ku mupaka wa Kobero mu ntara ya Muyinga. Kwakira abahunguka gisubiye gutangura inyuma y'ukwezi kurenga cyarahagaze. Impamvu amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu yafasha muri icyo gikorwa yari yarahagaritswe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano. Ijwi rya Amerika ryashoboye kuganira na bamwe muri aba ariko barahunguka kuri uyu wa kabiri, aho bari barindiriye gushikanwa mu makomine bavukamwo mu ikambi ifata kibanza ya Songore mu ntara ya Ngozi. Kuri uyu wa gatanu babwiye ijwi rya Amerika ko banezerewe no gushika mu Burundi.
Aha akamwe twatwije ko twaraje tugarukira mu bihangari batubwira ngo ibikorwa byo guhungura ngo birahagaze, abandi nabo bakomeza batubwira ngo mu Burundi nta mahoro ahari ngo niyo gituma bibihagaze. Ati twebwe tuzotaha igihe Imana izobishakira. Ariko twagize tubona abaduhaye morali ko guhunguka tuca turawakira turaza none dusanzara amahoro kandi batwakiriye neza cyane basha dufise akanyamuneza ntangere
rena niyandikisha mu kwezi k'umunani k'umwaka wahera birangora cyane kugira ngo bampamagare nze kugusinya nagize ngeze ku rutonde rw'abataha ngo nimusubire inyuma ngo mu Burundi ngo byanze twagize gushye ejo bundi tutumva ngo nimunyarucye ahubwo mutahe akamwe kace kandembye.
Abahungutse kuri uyu wa kabiri bavuga ko icyo gitigiri cy'abahungutse 338 gitangwa n'ubushikiranganje bw'umutekano ari gito ugereranyije n'abari basabye gutahuka ukagereranya n'abari ku rutonde rw'abataha basigaye inyuma.
Ni ukuvuga hari kuza abantu 77 ndibaza hashize nk'abantu 330 ngahe bonyine kubera bamaze gusa leta ya Tanzania ntigeze ivuga ngo nta guhungura guhagaze. Bavuze ati muvumiriye banze bitungane Burundi ko amashyirahamwe yahagaze niyongera gukora tuzobatumako. Ni ukuvuga abadashoboye kuba baragumye ngaho mu nkambi bashe bagenda kuba barapagasa mu kijiji cya Tanzania nyine ntibamenya ngo baramanitse barabanditse abazotaha. Niyo mpamvu nabaje badakwiye habasigaye bagiye mu gupagasa nyuma y'inkambi. Rero simenya ko mu nyuma zaho baceza kubararika bakazoza.
Basigura ko ihagarikwa mu Burundi ry'amashyirahamwe afasha muri icyo gikorwa ryagabanuye umurindi w'abifuza gutahuka. Uko bavuga byumvikana ko habaye no kudatahura ibintu kumwe hagati y'impunzi mu makambi yo muri Tanzania.
Urumva nyine ibyo nyine mbe byo gutuma nyembe bahagarika mbe guhungura. Aja impunzi mbe zimwe zimwe mbe zarifutishije abandi nabo mbe baratoroka mbe makambi bashaka bagenda mbe gupagasa mbe mu bijiji hamare bashaka barahungura bamwe bamwe ntibanazi ko mbe banamanitse
batangura kutubihenda ngo ino ngo hari intambara ngo imeze gute. Abenshi baragiye kwifutiza nk'uko umwana agiye ngo arimo abivuga mbese hariho n'umuhungu wanje asigayeyo yari abaranse ngo mu Burundi nta mahoro. Abenshi tukavuga ati nimba habuze amahoro amahoro yabuze gute kandi baduhamagariza bose ngo dutahe nawe mukananya babahenda bari ngaha babahenda kubeke muze tutahe kubaka urwacu.
Abahungutse ku munsi wa kabiri nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganje bw'umutekano bagizwe n'imiryango 258 muri abo abagabo na 398 ku bagore 330 baturuka mu ntara za Ruyigi Cyankuzo na Karusi. Abashyitse ku mupaka wa Kobero ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nka bose baturuka mu ntara ya Kirundo havuyemo imiryango itatu gusa yo muri komine ya Giteranyi intara ya Muyinga. Amashyirahamwe nka IRC na Caritas Burundi niyo afasha cyane mu gikorwa cyo kwakira impunzi zitahuka. Mwikamba ifata kibanza yakira abahunguka cyangwa abarindiriye kuronka ubuhungiro basongore muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi. Vyaboneka neza ko ayo mashyirahamwe ari ku mirimo yayo uko vyahora. Mwikamba ifata kibanza yasongoreye mu ntara ya Ngozi mu raruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda naho umugambwe uhanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party watangaje kutazoruhuka udahagaritse ikori ritangishwa abanyagihugu ku butaka bwabo. Ni inkuru y'umunsha makuru w'Ijwi rya Amerika Asumita Kabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
Ubwo imitwe ya politiki yiyamamarizaga kwinjira mu nteko ishinga amategeko, ishyaka rya Green Party ryakomeje kwizeza abaturage ko mu gihe bariho amahirwe yo kwinjira mu nteko bizabakorera ubuvugizi mu isoro yako ku butaka bwabo bwa gakondo igakurwaho. Ibintu abaturage bumvaga vuba bakageze naho benshi bavuga ko uwo bazatora ari uzabakuriraho iyo misoro bemeza ko ibaruhije.
Hari ibintu byera bibangamira nkatwe rubanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu, ikibazo cyo gusorera amazu. Nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye.
Umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu, ntihari guhinga utuboga, ntihari kugira ite, none haza mu ya misoro ugasanga bibaye ibindi. Ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga. Agategereza ati nzabo bazazi bahatware.
Tukivuza yuko hazongera gakorwa ubushishozi noneho abatabishoboye bakoroherezwa.
Ikibazo cy'imisoro cyane cyane kiraduhangayikishije kuko reveni buri munsi teramo baje kutwishyuza. Ukavuga uti muzaze mutware ibyanyu kuko njye nta misoro nabona.
Iri tegeko ryaje gusinywa n'umukuru w'igihugu ndetse mu mpera z'ukwezi kwa cumi risohoka mu igazeti ya Leta kuri Bwana Frank Habineza umuyobozi wa Green Party wabashije kwinjira mu nteko ishinga amategeko. Avuga ko nubwo iri tegeko ryarangije gusohoka azakomeza guharanira ko ryasubirwamo.
Tujya turebe ukuntu tutakora undi mushinga wari bivugurura tukorane n'abandi badepite bose.
Muri abantu babiri mu nteko ishinga amategeko gusa Green Party muratekereza ko icyo kintu cyanyu ari cyo gishobora gutanga ku bantu babiri mu bantu 78
ngo nubwo turi babiri ariko turi babiri batowe n'igihugu cyose. Bivuga ngo tuhagarariye Abanyarwanda kandi nabo bandi 78 basigaye nabo batowe n'Abanyarwanda. Bivuga ngo turarebera inyungu z'Abanyarwanda muri rusange. Mu Rwanda nta muntu ufite ubutaka bwose n'ubwa Leta, buri muntu wese arakodesha. Urakodesha warangiza ugasubiramo ikintu ukodesha. Bugombe kuba ubwacu niba none wawe usore ukamusore ari ubwawe nibura.
Impinduka zabaye muri iri tegeko zishingiye ko ryazamuye ubukode bwatangwaga ku butaka buva ku mafaranga ari hagati ya 0 na 80 yatangwaga kuri metero kare bugera ku mafaranga ava kuri 0 kugera kuri 300 kuri metero kare. Nkuko twabisobanuriwe na Bwana Karasire Ernest ushinzwe imisoro y'inzego z'ibanze, avuga ko mu kuvugurura iri tegeko igipimo cy'umusoro kuri buri nyubako yo guturamo uretse ituwemo na nyirayo cyashyizwe kuri 1% ry'agaciro ku isoko ry'inyubako, ariko mu mwaka wa mbere abasoreshwa bazatanga 0.25%, umwaka ukurikiyeho batanga 0.50%, umwaka wa gatatu bibe 0.75%, hanyuma umwaka wa kane batangire kwishyura 1%. Inzu nyirayo yatuyemo izasonerwa umusoro ku nyubako, ariko azakomeza atanga umusoro w'ubutaka. Ku nyubako zagenewe ubucuruzi iki gipimo cyashyizwe kuri 0.5%, nawo uzagerwaho nyuma y'imyaka 4. Naho ku nyubako z'inganda, iz'ubucuruzi buto n'ubuciriritse ndetse n'izindi zisigaye zose, igipimo cy'umusoro kizaguma kuri 0.5%. Mu kugena ibi bipimo, inama njyanama izagishingira ku cy'ubutaka bwagenewe urwego rw'iterambere ndetse n'ibindi. Komiseri Ernest Karasire ushinzwe imisoro y'iguriro inzego z'ibanze avuga ku makenga abaturage bafite ko aya mafaranga badashobora kuzayabona. We yemeza ko umuturage ufite isambu akoresha adakwiye kuba uri umusoro.
Ufite ubutaka bwera utabukoresha mu by'ukuri ukarebwa no kwishyura imisoro cyaba ari ikibazo gikomeye, kuko no muri gahunda zo guhindura iri tegeko hari kimwe mu mpamvu na Leta yabitekereje avuga iti reka turebe uburyo n'abaturage bakoresha ubutaka. Umuntu uzaba ufite ubutaka akaba atabukoresha icyo bwagenewe gukoreshwa. Niba ari ubutaka ufite bugenewe guhinga ukaba utabukoresha mu by'ukuri mu guhinga nk'uko ubufite cyangwa se bwagenewe igishoro mbonera cyerekanye aho hantu, uzajya wishyura umusoro 200% ugereranyije n'abandi cyo bishyura. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo guca intege cyangwa se gufasha abantu bafite ubutaka kubukoresha neza. Hari n'abandi bantu usanga bagura ibibanza ahantu kubera ko harimo haga n'umujyi barabirunze kugira ngo bazaspekere babone mu mafaranga menshi kera abo nabo uzajya wongereje na kwijana ku musoro abandi batanga ariko kuvuga ngo umuntu afite ubutaka gitare 10 zamunaniye kuzibyaza umusaruro abuze n'amafaranga yo kuyitangira umusoro ni ibintu abantu bareba neza ngira ngo wende umusoro n'ujyaho bizatuma abantu wende bagira imbaraga zo kubukoresha no kubyaza umusaruro
ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kivuga ko umuturage udafite ubushobozi bwo kwishyura yiyambaza inama njyanama ikaba ari imusonera cyangwa sikawugabanya abaturage bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe basanzwe bafashwa na leta nibo bonyine basonewe uyu musoro mushya uzatangira gukurikizwa umwaka utaha asumtakaboyi ejo rya Amerika ikigali
turashimira abagenzi bacu ubonaho n'umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikaze wa mezi ya tandatu n'imisi itatu birarumanye umunsi kuyundi imirongo ya FM y'ijwi rya Amerika na BBC vyugawe ingingo yo kugara izo FM yayo maradio mpuzamakungu igifatwa urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC rwari rwavuze yuko iyo maradio ahanywe mu kiringo c'amezi atandatu atubazo turacari twinshi kuko bataramenyekana ryari ayo ma FM azongera kugurwa n'igituma atuguruwe rekomenye chama kwijwi rya Amerika ibujumbura Raymond Zimana yongera twibutse ikibazo ko cari cifashe
abanywanyi n'abakunda kumviriza iradio ijwi rya Amerika ni radio BBC bazindutse bumviriza ko imirongo y'izo radio yuguruye kugira basubire kumviriza aya maradio muza makungu abiri ku mirongo ya FM ariko nubi iyo mirongo iracugaye ni mu gihe iyo mirongo yugagwa n'ubwego sense Ramadan Karenga yararurongoye yari yashikirije ko iyo mirongo yugawe mu kiringo cy'amezi atandatu yabishikirije kuwa kane kwezi kwa gatanu aho yemeza ko ivyo bihano bizotangura kuwandwi muri uko kwezi nyene uyo yararongoye SNC yavuze ko radio BBC ihanywe kuko yari yabanje kugabishwa ku makosa janye n'umwuga aca yemeza ku radio ijwi rya Amerika ryo ritabanje kugabishwa kuko iyo radio yari yakoze amakosa akomeye abajije kubijanye nitezurirwa givyo bihano Karenga Ramadan yavuga ko inyushi ziboneka inyuma y'ibiganiro Changi mibonano yabagize ugo gwego n'indongozi z'ayo maradio kuko yemeza kwa ayo maradio yandikiye ugo gwego
kubijanye na Voice d'Amérique natwandikiye kwigenekerezo rya 18 kwezi kwa rusama nebemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa agati impande zibiri kuko ndabindi byemezo byinshi baba bafise nabo nyine turabashimiye kubera ko batwandikiye tute turabukuntu izo ngingo nazo nyene tuzitezura ariko tumaze kumvikana tukicarana
naho uyo yararongoye ugo gwego igihe rufatira ibihano ibyo bimenyesha makuru yaciye yasubirizwa mu mabanga nuwo musubiriye yagumye abazwa ibibazo n'abamenyesha makuru kubijanye n'ivyo bihano Nestori Bankumukunzi nawe nyene yavuga ko yiteze intumwa z'ayo maradio kugira baganire Ariko ajikiriza ingene bimenyesha makuru byakoze mu mezi atata heze no kuvuga kwezi k'umunani ukw'icyenda n'ukw'icumi Bankumukunzi yarishiye kubijanye n'ibihano byafatiwe bimenyesha makuru ayavuga ko ibyo bihano biheze azovugana n'abarongoye ibyo bimenyesha makuru kugira barabe ko byosubira gukora
Ibyo bihano byafashwe ntumbero yavyo niyo kugira ngo ibyo binyamakuru vyikosore bikore neza gusumba ibyo binyamakuru byafatiwe ibyo bihano n'ivyikubita gashi cyane ibyo bihano bigahera tuzoheza tuvugane turabe ko byosubira gukora
kuri uyu munsi ibihano byarangira ugwego sense gwemeje ko ruzi iryo sango ariko rukiriko ruraraba ico ruzoshikiriza abamenyesha makuru kubijanye n'irangira ibyo bihano Nestori Bankumukunzi arongoye sense na hatavuga umunsi yavuze ko ugo gwego ruzotunganya ikiganiro ku bamenyesha makuru mu minsi ya vuba bamwe mu banyamategeko bavuganye n'ijwi rya Amerika naho batashimye kuvugira ku byuma byacu. Bemeza ko iyo ibihano biheze mu gihe atayindi makosa yagirijwe ibimenyesha makuru ibihano byaca bivanwaho. Mu gihe naho ugwego sense govuga ko ibihano bibandanya kubera iki canke kiriya, ikimenyesha makuru kibona ko coba kirenganijwe gishobora kwitura ubutungane kugira kirenganurwe. Ibujumbura Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Remonzimana arakenewe kuri iyo nkuru yadutunganirije ku munsi wa gatatu, aho ivyo bihano vyabwirizwa kuba vyavanyweho hano Washington DC ku cicaro c'Ijwi rya Amerika. Kuva rero kuwa kabiri gushika ino saha twaragerageje kurondera incuro zitari nke Nestor Bankumukunzi yaramutswa sense kugira ngo tubaze aho ikibazo kigeze, ntiyitaba telefone yiwe. Tumaze kumubura twatandukiriye ujeje guhanura mu bijanye n'amategeko muri sense Gabriel Bihumugani, na we tumutoye ku murongo wa telefone atubwira ko atari we ajeje gutanga makuru muri urwo rwego. Icegera c'urongoye sense Eme Divine niyo kwizigirwa ku ruhande rwiwe, nawe mu kiganiro gito yaduhaye kuri telefone tumubaza ku kigiye gukurikira yatubwiye ko atovugira ku radio Yugawe. Majambo yiwe yagize ati: ndugure twa mugina no bankoza amakosa mvugiye ku radio Yugawe, bizokurikira muzoyemenyeshwa biciye mu nzira mwamenyeshejwemo ivy'ibihano mwafatiwe. Ndugaye twa mugina. Amakuru yo kwizera dukesha isoko ryacu gegerese ense yemeza ko aberwa n'iki kibazo batarashobora kumvikana nimba Ijwi rya Amerika ryotezurigwa canke ryomigumizwa mu bihano n'ivyo sabwa kugira ngo ritezurigwe ari hamwe ivyo bihano vyovanwaho. Igisata c'impunzi tugifatiye ku makuru avugwa mu Burundi kuri no wa gatano mu ntara ya Ruyigi. Urwaruka rutagize amahigwe yo kubandanya amashure mu baherutse guhunguka bararangije inyigisho mu bijanye no kwitunganiriza imigambi y'iterambere. Urwo rwaruka rwarize ibijanye no kurima, korora kijambere, gutatura amatati bidaciye mu ngimba n'ibijanye no kuguranana. Reka ibindi kw'ino nkuru tubaze mugenzi wacu mu Ruyigi, Fidel Antoine Sabimana.
Bamwe muri urwo rwaruka ruherutse gutahuka ruvuye mu nkambi z'impunzi zo muri Tanzania bayaze n'Ijwi rya Amerika, batangwe batubwira ivyo bize.
Cyo kintu ndahegiye twarize ibintu bijanye n'ibidukikije, turiga ibintu bijanye no gutera imboga ku mategeko, tukatwarize n'ibintu bijanye no kugaburira ibintu by'intuzenya z'ingurube, tukatwarize n'ibintu by'amatati cyo kwigenza neza. So yani twashoboye
kwiga yuko dushobora kwiyungunganya tukaja hamwe tugakora amashira hamwe tudakoresheje imitahe miremire, kuko twumvise yuko umuntu ashobora guhera ku mahera makeya ariko agatera imbere. Icyo twungutse nuko tubona yuko umuntu naho yasa mahera makeya ashobora gutera imbere, ka tukaba twarize ukuntu twoshobora kurima kijambere, tukiga yuko dushobora kuri mutuntu dukeye ariko dushobora kuduteza imbere. Hariho nko twigishije ukuntu yoroye ingurube, byampaye inyigisho nyinshi. Ndumva yuko nanje ngite ishaka ryo korora ingurube, ngiye ndumviriza ukuntu yagiye arunguka, nkumviriza ahageze gushika uyu munsi, nanje ntashe nifuje korora ingurube.
Iyo baje bava mu buhungiro, abigeme baremeza ko naho bari basa nabugaraniwe mu nkambi, ibigeragezo bibononera ubuzima bitari bibuze.
Ibibazo ntibyabura, gusa kubera twari twugaranywe tugashobora gusohoka. Kane usohotse nyene urahura n'abo bagabo bakaguhendahenda, hanyuma ugaca twarinda. Maze gutaha rero mumaze guhunguka ntimwasubira kuronka, umwe wese yaja mu ntara yiwe wenyene ca wimenya. Hanyuma nawe nimba afise umugore hariya, urumva nyine abafise umugore nawe ca wimenya.
Harabo vyabayeko?
Ni benshi vyabayeko.
Birashika nk'ubu gaca usanga ari nk'umunyaruyigi, ubundi ari nk'uwo mu Kirundo cangwa undi ari nk'uwo mu Cankuzo, ugaca usanga ntimusubiye kubonana. Ugaca usanga rero n'ingorane nyene kubera uwo mwana nyene aca asigara adafise se wiwe.
Iyo mushitse none muca mubandikisha gute?
Muca ubandikisha gute nyene kandi ataba afise se wiwe. Nikikunda kweri, kuko kenshi usanze ari nk'umunyamuyinga nyine, usanga ari ngorane, ari nk'uwina mu Ruyigi, numva nta musubira guhuri.
N'abasore bahungutse bavuga ko iyo batashe bakabura ico bakora bashobora kwinjira mu ngeso mbi, gutyo bigatuma kazoza kabo katabakeza.
Iyo ugiye kwifata nabi uca usanga ugiye mu bintu bidashoboka, ukabona ukenye ushobora kugira ingeso mbi utahorana kubyo biturutse nyine ku bukene. Gusa mbwa iyo umuntu aba yarose umuntu mfata mu gongo nka mashira hamwe umuntu yakongura ubwenge bwo kubaho
ngisombe nkitsi
ho kwiba bivuye ku bukene
sijya mfashanya ntizibari nkeyi ntizoshobora kugufasha igihe kirekire mu gihe udakuyemo uko mu mpuzu nawe ngo ugire ikinduronde mu bundi buryo bwawe
abasore n'inkumi barafite ico basaba urundi gwaruka rwahungutse kugira ngo rutegure kazoza kago nakimiryango bimirije gushinga
cyeno bahanura yuko boreka kwama bateza amashi ku bintu biro kwizana ahubwo boja hamwe bagatererana ibyiyumviro ndetse bagashyira hamwe ikintu cyaje cyose baronka babone ko kiri bateza imbere bakugurura amashyira hamwe yabo mato mato yo kuyungunganya baza barabika ikintu cyose baronka bakarushobora kwiteza imbere nyine
bashobora kujya hamwe hanyuma bakarondera ukuntu baronka amafaranga bakaca mu isoko bakadandaza hanyuma bagatera batera imbere
izo nyigisho zahawe ubwo gwaruka zatunganijwe n'ishyirahamwe Hope 87 iryo shyirahamwe ritunganiza iyo nyigisho inyuma yo gushyira ku gihe abana bahungutse bagashikira mu mashuri yisumbuye aho ryabarihiye n'abigisha babasha kunoganza ubumenyi inyuma y'amasaha y'ishuri ndetse no mu buruhuko mu Ruigi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'Ijwi rya Amerika
Fidel Antoine Nsabimana arakinuye turacari mu gisata c'impunzi aho mu rukurikirane rw'inkuru z'ingene impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bagerageza kwibeshaho no munsi twagendeye garage impunzi z'abarundi kora imodokare mu gisagara ca Nyamata mugenzi wacu Pierre Clavernier nkuru ahadushikane
turagorora imodoka tukanaziganirange tuzikora mu Japan cyangwa mu nk'umudagi
turi muri garage sana sana imodoka zishaje cyangwa zigwaye n'iyo barundi b'impunzi iri mu gisagara ca Nyamata mu ntara y'Iburasirazuba
dukora mécanique générale ba mécanique automobile tukakora électricité automobile tukirageza kuzigira nshasha n'ubwire umukiriya ajyoheko
Nzige Masabo Jean-Pierre atwari yo garage arashima ko bakorana neza n'abanyarwanda naho batabura utugorane ariko tudatewe nuko ari garage y'impunzi
turakora nyene nk'abandi banyarwanda ariko rimwe rimwe turahora n'ibibazo nyene mbwa bitatewe nuko turi abanyamahanga umuntu aza akamukorera akakwishura nabi ukihangana harabwo utwari deni gatinda gatewe kwishura rimwe rimwe katubloka bikaka ko dukora nyene bagabo turagerageza kubana n'abanyarwanda ni garage ikora neza kuko turafise n'amasezerano n'ibigo bya leta urumva kubanza batwizera kwishima ko ikora neza ndahubwo twatwimbira ko twokwagura tukarona kibanza kinini tukashiramo n'ikibantu twagereza imodoka tugakishiramo n'ahantu tushobora gukora ibintu bya sudire ko kibanza dufise muri n'amakora gito
iyo garage ifise abakozi 8 bose bazeye buraro n'uburamuko ngaho kandi barabironka nkuko bavyivugira
yego twe turabona ko tushaka gukora mu cyo dufungura amafaranga y'ishuri y'abana abakozi nabo bagatunga imiryango yabo ikagenda neza
mwabyumvira mumaze guhungira hano cyabyanyanze gute
yego tumaze guhungira hano twaramaze igihe cyo turiko turakora mbwa kubera twari tuvuye Burundi tuza abarundi bahunze bafite umwuga gukora ivyo bintu turacye turegeranya ama turabahamagara aho twakwimahama araho twari dusanganywe ngaha mu buhungiro nyine ngaha mu muji n'abandi twacyo fata nka specialist bavuye Burundi turabazana twe twabitanguye turi babiri mugabo twaramaze abamunani bose twegeranyije ubutumeze nk'ishira hamwe turareha amataxi nk'uko leta y'u Rwanda yabitekanyije
iruhande ryabo hari n'abandi badandaza ivyuma batoraguye hirya no hino mu bisagara mu mihana mu misozi canke mu mashamba iyo byatawe nk'uyu mugabo nawe nyine navuga ko ari akazi katoroshe ariko kamutungira umuryango wiwe w'abantu batandatu atarenze gutega amaboko ngo asegerereze
gukora business yo kucuruza ibi byuma scrap bibishaje tubishora mu nganda amayizine abihinguramo ibindi byuma bishaje nico nkora kandi naco kiradufasha turafungura turabayeho n'abana bameze neza nta kibazo turishura imisoro muri Rwanda Revenue twaragiye turafite patente nta kibazo na kimwe inzu irishurwa turafungura neza turarya tugahaha nk'abandi bose ku isoko
baterakamo n'abandi batarajijuka bagisuzugura imyuga canke bafise ubunebwe kwikangura ahubwo biteze imbere mu buzima bwabo bw'ubuhungiro Pierre Clavier Nkuru Inyamata kubw'Ijwi rya Amerika
for his eyes.
America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda murumvise ko dutanguye ka kanya kanyu ko kubatahiriza abanyu aho baherereye akaririmbo twinjiriye ko ni Yuda na karirimbo ko muririmbyi w'umunyarwanda kazi Knowless tukibaza ko aho muri ko mugira ibihe byiza n'ijwi rya America mu bisagara bitandukanye ibihugu bitandukanye ku migabane itandukanye hose turashikayo haba duce kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com canke duce ku mirongo ya FM mu Rwanda mu Burundi ni short waves. Uwa mbere duse ashaka gutasha ni Samuel Ikaze. Samuel uratwumva?
Ndumva.
Aho uherereye ni hega Samuel?
Merereye mu Bugesera hano ingeruka.
Haravugwa amaki mu Bugesera.
Bravo na kibazo rwose ndabona nakavura kamazi kagwa ariko nawo garike ariko ibintu biragenda neza na kibazo.
Nuko rero Samuel ugashaka gutasha ndi uno munsi
natacha murumuna wanje natacha natangazi wanje ari mu Buganda Veneranda abwo natacha na nangurungize n'abantu bose bari busoro ndetse n'abandi bose bari mumayaga ndabasha.
Urakoze cane gose gome wumviriza ijwi rya Amerika ngaho mu Bugesera.
Namwe kandi mugira akazi keza.
Urakoze cane gose tose kandi na Nizeyimana Ikaze.
Yego murakoze kabisa kunyakira.
Uherereye he?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Havugwa maki Bujumbura mu Burundi.
Bujumbura kweli na mahoro nabu akavura kariho karagwa ntiworaba.
Eka natwe Washington DC karaye kongera kazinduka karagwa ubwo ngira ngo ni henshi kaguye rero.
Nubu kariko twebwe kariho karagwa ubu.
Natwebwe kariko karagwa.
Yego.
Nuko rero Nizeyimana nawe uno munsi ushaka kwijwi rya Amerika rigukumbuza nde?
Nje nagira ntashe abavyeyi banje tutari kumwe ubu. Naya nabatashe bari mu ntara ya Muyinga muri komine Gasogwe. Nagira ntashe n'umudamu wanje turi kumwe. Nade kandi n'abavyeyi b'umudamu wanje bari mu Ruyigi. Yego kandi nagira ntashe n'umugenzi wanje ari muri Uganda bita Ngomaneza Leonidas.
Urakoze cyane gose Nizeyimana ugira umunsi mwiza.
Murakoze kabisa.
Hariho kandi na Laurent. Laurent ni nawe wanyuma twakiriye. Uherere he Laurent?
Ni mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe ahantu twa Kigarama.
Ushaka gutasha abandi uno munsi?
Uyu munsi ndumva nshaka gutasha abavyeyi banjye bari mu Burundi. Harimo bitwa Nyarabayizi Dane na Nyandakora Jacqueline hamwe n'umwana tuvukana bitwa Steve. Nandaka isaba Gerard nawe abakanyinya muri muna wanje n'abantu bose bari aho munyine Muyinga kumukoni kabisa ndabakumbuye cyane kandi ndabakunda cyane. N'abantu bose bari mu nkambi ya Mahama nabo kabisa bose banduka izina ryanyo Nizero bose ndabatayi bagiye umunsi mwiza.
Urakoze cyane nawe Laurent ugira umunsi mwiza.
Murakoze nawe mugira umunsi mwiza kabisa ndabakunda cyane.
Urakoze cyane. Nuko rero nshuti bakunze bijwi rya Amerika no ngaduce turabangiriye ibiganiro twari tubafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kano kanya. Tubashimire ku kanya mwafashe kugira ngo mutwumvirize. Bakoze bamenyesha makuru bacu batandukanye ku makuru atandukanye badushikirije yabava mu Rwanda canke yabava mu Burundi. Ibiganiro vya kano kanya vyari vyegeranijwe na Facile Gebehu yakoze muhinga bw'ivyumundi yakora dufasha kugira ngo majoro bashikire yari ingenieur Joe naje Diane twari turi kumwe twemitwifurize kuranigwa mu banyu no mu vyanyu. Nzongera guhimbarwa cane no kubanyana namwe muri kino kiganiro wanyu mu ntara ku munsi wa mbere nkaho twari twatanguriye. Mubandanye kuryoherwa na programme z'idururi rya Amerika mu ndimi zitandukanye. Abasore bakubesha, abasore bakubesha, bose loca. Oh my baby got loca. Shira mi pata loca. Hey loca. Oh my baby got loca. Funga. Shira mi pata loca. We too much. Batabona kwari byo. Bashuka.
avec moi bébé.
Mwese muri kumwe dutega matwi mu masogonda makeyi isa 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose ku gatandatu kuri isaha